Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Kazi mkiganiro ya gani tuko Hassan Shabani ngoma rakiba shikirize dutanguri kino kiganiro cha chuni ngulio kuwa katanu utariku munani kwezi kwa chuminari munu mwaka aho ishirahamu SNL imbere ya mashirahamu HCR na yandi mashirahamu ikorana bere kanye kumugaragaro ubuyobozi bushasha bw'inga Rusenda Emmanuel Nirambeba akaba ariwe yatowe kuyobora iyo nkambi bose hamwe biyemeje gukorana neza mu kuronga inyishu y'ibibazo by'imbunzi. Emmanuel Nirambeba kuri mikoro ya Marisha inina hazwe
twebwe nk'abashoboye kwimikwa tugiye kugerageza gukosora ica mbere amakosa twari twigeze gukora igihe twarongora ikambi. Ikindi cya kabiri tugiye kugerageza gutanga inkuru zose zishoboka tukazimenyesha abantu kugira ngo bamenye ikibazo gihari carico cyangwa se umuti watowe uwari wo. Ibyo bizodufasha kugira ngo dukosore ku bintu bimwe bimwe na cyane cyane ikindi tugiye kwitaho ni kugerageza gusaba ibyo bintu impunzi bwiza kuronka bikaboneka hakiri kare kugira ngo ingorane ntizamere ari ikibazo tugacirirwa gupokera tukagira gute ibyo byose bikaba byokoreka ku mwanya ntibitere ingorane ku mpunzi. Ikindi nacyo gihari ni uko tuzi ko impunzi zifise uburyo butatu nk'inyishu ubwiriza kuronka hari kuguma mu gihugu zahungiyemo hari mu gusubira iwabo harimo kandi no kuronka ikindi gihugu kigira gatatu gishobora kubakira bakaronka intuze. Aha mu ikambi rero turamaze kubona ko uburyo bwa mbere bwabonetse yuko hari abantu basuye mu gihugu uburyo bugira kabitwa busaba kuko bisaba kwandikira ngo inama ishinga amateka canke ya serika korana nayo ariko kandi n'ubu buryo bugira gatatu ushobora gutuma abantu bashaka kuronka ikindi gihugu kibakira bukabaho bukamenyekana kuko nk'ubu hari gihe hamaze ibihuha bavuga yuko hari abantu bagomba bagende hanze inkuru ikamenyekana neza tibimeze ku nuku nuku byaciye mu ruhande na cyane cyane abarongozi akamenya n'ubwo twa tuzi ko bose badashaka kuronka inkuru zitomoye kuri bose.
Impunzi zikaba zanezerewe n'itorwa rya Emmanuel Nirambeba bakavuga ko ibintu bigiye kugenda neza
kuri uyu munsi w'igenzo rya munani ukwezi kwa 11 rusa umunezero mwinshi guze kuri no komite nshyashya igiye kwimikwa. Kimwe mu bintu nyamukuru tuyiteze ko no kumwizera ugiye kuboneka mu barefije kuko hari hasigaye kudahuza hari abasigaye bibona yuko umenga ikambi ni yabo ntibizopfa bihindutse bakora icyo bashatse ika no kuri tumwiteze ko bwa mbere na mbere ho bagaruka nihumure n'umwizero hagati mu barefije
ishirahamwe IDES na Walchard Holland amashirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda kuri uyu wa gatanu itariki umunani ukwezi kwa 11 uno mwaka batanze amamatera ku bana batishoboye b'impunzi z'abarundi mu Rusenda abana 27 nibo barongejwe iyo mfashanyo abo nabo bagashimira HCR bibusa ko ibibazo bafise ni byinshi. Ni inkuru ya Odette Nibizi
ngirembe ariko nyine kandi giye fashinu kirenze
tuzakiriye neza kandi tuzakiriye n'umunezero kandi turabishwa tubayeho na kandi twarugufise umubabaro nk'ukubera twajya amahano habi
nukuri tuyakiriye neza kandi turashimye kubwo itwibutse turashimye cyane rwose no hirya n'uno munsi no hirya y'ejo kandi bazosubire kutwibuka nk'uko batwibutse ubu nyine imfashanyo baduhaye ni imfashanyo yo ibyo kuryama ko zahawe imbuzi
nk'abarezi babo bana twabyakiriye neza kukubera uravye hano bayaryama hari hateye isoni nk'ubu wasanga nk'ikirago tukiguze kigize muri 5,000 ugasanga muri yata ibyo 5,000 ntabyo turonse biradusaba ko bisaba ko dusasa ibikarato cyangwa duhema nyine duto duto kabyo baryamako abantu ugasanga imbavu zirabarya rema tubyakiriye neza kubera ubararose ikintu baryamako.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info ku rubuga rwa Facebook ni ongea kuri Twitter ni ahobazi ongea yaga na kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego Internews.
Mu gihe bari mu mihango abakobwa n'abagore bakoresha ibihuzu n'amasashi abona abagore bo mu nkambi ya Rusenda b'impunzi amezi 10 ararumanye bataronswa ibyangenegwa bari mu mihango ishyirahamwe IDES rigiye gukora icyo gikorwa ndirirota rivuga n'umunsi boronswa ibyo bita mu gifaransa kit Ijenike ni inguru ya Eric Itangishaka.
Ikere kwa gitangwa ry'ibikoresho by'isuku ku bamama n'abigeme bakoresha iyo bari mu bihe cyateye ibibazo bitagira inyishu kuba bihabwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Iganiro cyacu abamama y'impunzi wo mu ikambi ya Rusenda bavuga yuko amezi ashika kuri 6 badahabwa ibyo bikoresho by'isuku bibatera makenga ko bishobora gutera ingorane. Umve umwe muri bo twayaze kuri mikro yacu.
Kuri twebwe abamama twarushe cyane abamama n'abakobwa tugeze hatemba. Cyo novuga hariho nkaba nabe urya mugabo nawe cyangwa urya muhungu yamuhayayo mahera ntabwo bihereraho murabyumva nawe aca amusaba mu nyuma kandi umukobwa nawe ntazihangane haha nazo cakuraho izindi ndwara nkumugera n'ibiki kuko iya budijya kutegse ashobora kugendaranuka nukira abantu bakatuma bigatuma n'abantu bamukumira n'ukuri ngaha mu kambi ya Rusenda abamama n'abakobwa turahangayitse cyane.
Bahamagarira amashyira hamwe kimuntu hase na IDS isangwe ijejwe igisata cyo kugabura ko bakora ibishoboka mu maguru masha mu gutanga ibyo bikoresho by'isuku. Bakamenyesha kandi yuko ibyo bikoresho by'isuku ko bitandukanye cyane n'inkwi zo gucana zigeze kumara amezi arenga 10 zidatanzwe mu myaka yahe mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda itanga ishaka yirye kubwihiganiro yaga
nayo mabarabara yinjira mu nkambi ya Rusenda yose nameze neza uko kononekara kwa mabarabara bitegwa n'imvu zibiri ya mbere ikaba ari ikena ry'amakanevu no gutakora ibikorwa rusangi muri ayo mabarabara. Ubuzi bw'amashira hamwe afashe impunzi bwabaye nase mu masite amwamwe ngaho mu kambi ya Rusenda ni ingure imabure kavunja pori
amabarabara makuru makuru nka yose yinjira mu ikambi ya Rusenda hamwe nayo hagati mu ikambi hadasigaye inyuma utuyira tw'imigenderanire two hagati mu village yarabomaguwe n'imvura yaguye kuva mu mwaka wa 2018 kugeza magingo aya. Ayo mabarabara akaba yagiye abomagurika birenze ubu intamba myistari nkezi kaba zimaze kwibonekeza cyane cyane mu bikorwa by'ubutabazi atwovuga nka Rusenda niha aho biyigora cyane kwinjira mu site runaka gutabara umugwayi cyane imodoka y'igipolisi beshi bita kizunguzungu nayo nyene aho bigorana kuja gutabara habaye ikibazo cyane imodoka z'abagira neza zinjira mu ikambi ya Rusenda birinze kugorana ku ruhande rw'abadandaza n'abanyonzi b'amapikipiki b'impunzi z'abarundi n'abavuga ko ayo mabarabara ataborohereza mu kazi kabo kamisi yose bigatuma bakora bahomba kuko imodoka zibazanira imizigo zishyiga ku ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 5 bigatuma bongera ko ayandi mahera y'abikorezi kugira ngo ibidandazwa byabo bishikiye mu ikambi ya Rusenda aho basanzwe bakorera bagasaba ishyira mu SNL na ASR gusubirishamwo ayo mabarabara.
Tuvise ingaruka nyinshi cyane kuko mu gihe ibyasara bya intunze y'ibarabara ziba amabarabara yagiye yonone karacika aba batuzaniye imizigo bayikoye ibuvira bafise amagari ntabwo bemera gusika mu ikambi kumbo yuko ibarabara riba ryamaze kumera nabi.
None mwege mu mutegekanye iki nkamwebwe ishira mu gihe gintuze y'abadandaza hajya amagira she imagira ishira
dufise amashira hamwe y'abadandaza ibyo dutegekanya mwino mise kiriko tubona yuko ibyo kudufasa tubona kumenga biragoye cyane turabisaba ntibisike ariko ico turiko turategura tiko dutegura mwino mise ahantu hagiye hononekara amabarabara ko twebwe twokwiyungunganya nyene nko twama twiyungunganije mu mashira hamwe tukaraba badufasa kugira ngo tubahe amafaranga ariko tukahakura kamera neza.
Uretse abo mu sanga muri kumwe mishirame nakahe kandi kamotera abagira neza na SNL n'abandi bantu batabyumva ibyo n'ibikorwa rusange
nukuri akamo twobatera bamenye yuko hamwe ibarabara rimeze neza natwe turapunguza amabeyi ariko ukuntu ibarabara riba ryamaze kononekara kugira ngo tugende tudandaza amabeyi ameze neza ntibishoboka uko tusa tubirihira garama nini ayo twari kupunguza abakiriya bituma bica bijya abantu nza badariste bigatuma natwe tuca tuzimba
mumenya ko aya mashira hamwe SNL na ASR aheruka gusubirishamwe amabarabara mu mwaka wa 2017 jewe ndiye Mabre kavunja pori mu Rusenda kubye kiganiro ya
nina hado sozere kino kiganiro cyacu yaga ndabashimiye mwese mu ruteze yombi nshimire Emmanuel Ntambi bagihagarikiye kiganiro cyateguwe nanjye Hassan Shabani mpatikanije na Marisha Nina Hazwe mubwiraho muba muba we na gahwana.